Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Turiko muso wa mbere igerekezo rya 200 mu kakaruma ko 2026 tuti namu bagenzi mwashimiye gukurikira kadiriza amateka we ndabahaye mwiriwe ndabahanikaze murano makuru twabateguriye ayo twatorokanije nayo tuyahere ku nkuru nkuru ziyagize imigambi ibiri MSD na PPD giri jambo isaba leta gutunganya ibiganiro bidakumira kugira higwe hongere hatorwe umuti ibazo byinshi bihanze Burundi muri kino gihe iyo migambi yemeza kandi kubandanya urugamba rwo gukura Burundi mu manga bwashizwemo n'intwari ho uno munsi ya CNDD FDD Abanyagihugu bo muri zone Rubirizi komine Ntahangwa bari dogera abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho babatoza amafaranga agenewe umugambwe kandi bose atari abanywanyi ba CNDD-FDD bagasaba kwiyongendo ihagarara Muri komine Kayanza abanyeshuri b'abanyamwema basaba kwitabwaho mu mashuri bakareka kwinubwa kubera ubumuga bafise mu ntumbero yo gukurikirana ibyigwa neza Kwari guca kumayange mukanye sose amakuru mwidonito
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Dasubiye kubaha ikaze murano makuru tujye duhere mu gisata cya politike gutunganya ibiganiro bidakumira niyo nzira yonyine yo tumu Burundi buva mu ngorane zitandukanye burimo uno munsi uko niko imigambwe ibiri ariyo MSD na PPD giri jambo ibibona iyo migambwe uko ari ibiri yemeza kubandanya yivuye inyuma urugamba rwo gukura Burundi mu manga bwashizwemo n'intwaro iriho uno munsi ya CNDD-FDD mu itangazo iyo migambwe ibiri yashize ahabona kuri uno wa mbere yaboneho akajyo ko gushima ibikorwa byiteka bikorwa n'amashyirahamwe adaharinira inyungu za politiki n'ibimenyesha makuru vyigenga bikora bidahengeshanya muri iyo ntumbero dukurikire Leonidas Hatungimana umukuru mugambwe PPD giri jambo yaserukiye iyo migambwe uko ari ibiri
abarundi batari bake bagumye ku rugamba rwo kurondera ko ibintu byohinduka i Burundi hakaba intwaro inywanisha abarundi intwaro yitaho abarundi mu by'uburaro n'uburamuko bwabo intwari igendera demokarasi nyayo igasubize ijambo umunyagihugu tuvuga ko icyo kintu kidasanzwe kubera iki ko mu bisanzwe ibyo abantu bamenyereye n'uko iyo urugamba rutevye nk'urugwi wacu rugateba guhera ruhinyuza kandi rukananiza abahizi abarundi bagize bati akagumye baguma kumbe nka wa wundi ati akagumye mwananje bagumako ntawurya mwananje agatamugoye ubu mbere turabona ko ishaka ritera ryiyongera ibi nabyo tubikesha ibikorwa bitandukanye by'imigambwe by'abamenyesha makuru by'abomashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu butegetsi kuko babandanije badoma urutoke kube gito bw'intwaro ihari mu Burundi babandanya basemerera baratabariza abarundi bagize ingorane mbere bararemesha n'abarundi bavuga bati nta mvura idahita gutyo rero bakaba barahamagariye abarundi kuguma kuri urwo rugamba natwe rero MSD na PPD giri jambo turi muri abo kandi tukifuza kurushirizaho kuremesha abarundi dusaba amakungu yagize uruhara mu kuboneka kw'amasezerano y'amahoro y'Arusha kwikubita agashi bafatanye n'abarundi basubire bakora ibishoboka bumvishe ubutegetsi buhari ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyine yotuma ibibazo bya politike bitora umuti mu Burundi kandi ko atamurundi w'umutima azobihomberamo na burya bizana amahoro arama Burundi bigafasha no gutorera inyishu ibibazo biterwa n'intambara iri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Muri politiki nyene y'abanyagihugu bo muri zone Rubirizi komine Ntangwa yo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bariko bararengererwa akarimbi mu bikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho basabwa kwinjira muri uyu mugambwe guterera hamwe no kugura imyambaro y'uwo mugambwe basaba ko ibyo bikorwa bihagarara kandi ku burenganzira bwabo bwo kwitiramo umugambwe bashaka bwo kubahirizwa Idonido na Pierre Gahungu.
Abo banyagihugu bavuga ko batangishwa amafaranga y'intererano z'agasakisaki n'umugambwe uri ku butegetsi kandi bo bataburimo, bakavuga ko bikorwa na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure gukukira umugambwe CNDD-FDD.
Jewe cyo kimwe n'abandi bikorera utwabo aha mu gatungu bavuga ko twaguka bikasugukurwa gusa, ahubwo turiko turanakohoterwa cyane. Ni gute badutegeka guterera ibikorwa by'umugambwe CNDD-FDD ntabifite abanywanyi babo, ahubwo tugategekwa no kugura imipira y'umugambi uri ku butegetsi? Abadandaza batereka ibintu by'ibarabara nk'amatomati, intore, amakaroti, ibitunguru n'ibindi, hamwe natwe dufise amabutiki n'abafise amadepo y'ibiribwa nk'ibiharage, umuceri n'ibindi. Twese dutegekwa gutanga intererano y'amafaranga ibihumbi cumi ku kwezi ku kwezi. Ikirenze ibyo rero, udafise umupira uri ku nyandiko z'umugambwe naho nyine utegekwa gutanga amafaranga ku nguvu hanyuma ugaca bawukuzanira. Uko byari bikwiye kumera, buri muntu yemererwa n'amategeko y'igihugu kuja mu mugambwe ubwo nyine yiyitiramo, atari akarenganyo ugakorerwa abatari mu mugambwe CNDD-FDD. Abasigaye ntibitura kuko hari abafise iyindi migambwe barimwo atari CNDD-FDD, kuko si umugambwe gusa kuri Burundi.
Abo banyagihugu basaba ko izo ntererano zihagarikwa ahubwo zigatangishwa abari mu mugambwe CNDD-FDD gusa.
Pierre Gahungu tubukengurukire, turabona n'amakuru twabateguriye. Abanyeshuri b'Abanyamwema bo muri komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera baridoga cyane ko binubwa mu mashure, bavuga ko bamwe mu banyeshuri bigana babinuba kandi ko batoroherezwa nk'abana bafise ikibazo cyo kutabona neza kugira bakurikirane neza ibyigwa. Ivyo ngo birabangamira uburenganzira bwabo bwo kuronswa indero mu buryo bungana n'ubwa bagenzi babo. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko bishikizwa n'amasoko yacu, ngo abo banyeshuri bafite agahinda ko kubona ko abo bafashije aribo bafatiye mbere mu kubakumira. Bavuga kandi ko abo bigisha babahutaza gukora ibyo badashoboye aribo bari bakwiye kuborohereza kugira ngo bige neza.
Bashobora kumara umwaka w'ishuri biga n'ibijyanye ku ntebe y'ishuri basha kubera ko abandi banyeshuri banyinuba kuba naravutse ndi umunyamyemi nk'uko uretse isaha nakoze. Ikindi kimbabaza ni uko n'abarimu aribo bo dufashije kubera iki kibazo tuba dufite, cyane cyane cyo kutabona neza ku kibaho ngo dufate neza amanoti. Baduhatira gukora nk'abandi banyeshuri bakomeye kandi bo bavutse atari ikibazo cyo kubona bafite. Hari n'igihe dusaba ngo twicare imbere aho ushobora kubona neza ariko abarimu bakanga, kuko kenshi twicara bivanye n'uko amazina yacu akurikirana bafatiye ku ndome zitanguje amazina yacu. Kubera kutabona neza rero hari n'igihe mfata amanoti adakwiye, nagira uwo nsaba kuntiza ngo ninure neza akanyuma kubera cya kibazo cy'uruhu rwanje yemwe ukamenya yoshyandura nawe umubiri ugahinduka.
Abo banyeshuri b'Abanyamwema basaba ko undi mwaka w'ishuri ugiye gutangura abayobozi b'amashuri bo bafasha nabo bagafatwa neza mu mashuri, bagasaba na leta ibicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu cyangwa abandi babijejwe kubaronsa amarori hamwe n'utundi dukoresho baba bakeneye kuko biba bizimbye cyane.
Reka tushimire nawe Julienne Muzinga mu kanya cyose amakuru twabateguriye, turabandanyiriza mu gisata c'indero.
Inzamba.
Abegwa n'ikibazo c'indero mu Burundi bakwiye kwicara bagatorera umuti ikibazo c'abanyeshure baheba amashure, kuko ngo bituma ibitigiri mu mashure bigabanuka, ibice bituma amashure amwamwe yugara. Bishikirizwa na David Ninganza, umuyobozi w'ishirahamwe Sojepaye yitaye neza y'abana, akaba bivuze nyuma yaho umushikiranganji w'indero amenyeshereje ingingo ifuta amasomero yo mu ishure shingiro adakwiza abanyeshuri 25 hamwe na 15 mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro. David Ninganza asaba abarongoye amashure kuganira n'abigisha ku neza y'abanyeshuri.
turavye ingingo y'ubushikiranganje bw'indero umuntu yokubaza ibibazo byinshi mbega ni kubera iki abana batamenya ku rugero runini mu mashuri amwe amwe ni kubera iki abana baheba ishuri ari benshi mu ntara zimwe zimwe ku mashuri amwe amwe mbega kuki abajejwe intwaro kuki abarezi kuki ababyeyi kuki uwo wese afite icyo yoterera mu gisata cy'indero abiraba nk'uko umenga birasanzwe rero hari icyo tugenze guhindura ingendo uburenganzira bw'umwana bwo kwiga sukumugururira imiryango gusa ngo yinjire nuko aronkera ubumenyi buzomufasha muri kazoza agateza imbere igihugu kandi akavuga ati barangishije ndamenya sibi rero by'uko ubona abana bagiye mu ibarabara bagiye gusaba akazi hataragera umwigisha abana bariko baraherako yategerezwa kwibaza ibibazo mbega ni jewe biva ko n'ababyeyi ninde naho umuyobozi yategerezwa kwibaza mbega ko abana zigaranye ari bakeyi ni kubera iki rero igihugu nibaze ko kitoguma akireza amaboko iyo inyishu ibuze ama raporo abayobozi batanga n'abandi batandukanye usanga atayirekanye neza aba bana bahebye ishuri kubera iki aba bana bananirwa kubera iki ngiyi inyishu mproposa ngomba gusaba ko twoshira mu ngiro twebwe mu kibano twebwe ababyeyi twebwe abayobozi twebwe abarezi uyu munsi rero nitwamenya ko abana bagiye mu ibarabara abigisha bashikigwa nitwamenya ko abana bahebye ishuri abana amanota yabaye make cyane abayobozi bashikirwa bizotuma umuntu wese yikebuka kandi n'umubyeyi mu gihe abonye umwana atari kariga azomubwira ati mbega ugomba uzoje kwiga kure kandi wari hagufi rero ingingo mwe nizi zifatwa araho kumbura umuntu yumvira ngo bashatse kugaya ishuri oya n'ingingo ikomeye cyane iza kuvunira akagohe abantu dusanzwe turi mu gisata cy'indero turi benshi guhera ku mubyeyi guhera ku mwigisha ku muyobozi no kuri abo bose bajeje indero mbere no mu bushikiranganje ntibishoboka ko umwana batangura ishuri ari 150 kuri iyo etablissement kuri iyo shuri hanyuma bakagera guheza ari 20 ivyo n'ibiterasoni mbega abandi baro yehe mbega wewe warabibajijwe mbega wewe ninde akwiye guhagararira aba bana nico gituma rero gikuri iyi ngingo y'umushikiranganje abigisha cyane cyane boca bicarana n'abayobozi bakiyumvira bati mbega niki twoganira n'abavyeyi kugira ingingo ntizoje mu ngiro
imbere gusozera ano makuru tuje muyavugwa mu nkino aho igihugu cha Espagne aricyo caraye gitahukanye igikombe cy'isi yose muri za nkino zari zimaze iminsi zibera muri America, Canada na Mexique. Espagne ikaba yatsinze kimwe ku busa umugwi wa Argentine nayo muri basketball umugwi wa Dinamo n'urunani mu bahungu nizo higanirwa igikombe cha playoff inkino zikazotangura ku munsi wa gatandatu kuri Departement de Sport. Inkuru ya Alexandre Nyung
Mwene mwini basketball aimi uwiro nani na Dinamo mwagabo hamwe na Dinamo na Gladiators uligene aliyo ya nusurenga zira huku kinigino za nyuma za playoff mwagabo urunani ikana Dinamo mwigene ya sinze yoro hewe kuko ya sinze minu sitatu sikulikira na ni mugihe mwahumu Dinamo ikana Gladiators uligene rari nze mkina ukino ugira kane wila mwarongu urenga zira huku bandanya ukamenya ko izo nkino za nyuma za playoff zizotangwa ku munsi wa gatandatu kuri Departement de Sport i Bujumbura. Mu mupira w'amaguru kuri uyu w'Imana umukinnyi Ferran Torres niwe yari ayahaye igihugu cya Espagne igikombe cy'isi kigira kabiri nyuma yo gutsinda Argentine ya Lionel Messi ari nayo yari ifite icyo gikombe. Lionel Messi atabonetse mu kibuga nk'uko bakunze n'umupira w'amaguru bamuziga urangije yari amaze guhise akora muri izo nkino itsindo cyabonetse ku munota w'irengejana na gatandatu w'urukino urukino ruca rurangira ari kimwe ku busa gutyo Espagne bitahukanye igikombe igikombe yashikirijwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe n'imidari y'inzahabu hamwe n'ibahasha ry'imiliyoni 51 z'amadolari y'abanyamerika bahawe na FIFA. Argentine yabaye iya kabiri yatahanye imidari y'ifeza hamwe n'imiliyoni 34 z'amadolari y'abanyamerika Ubwongereza bwabaye ubwa gatatu buronka miliyoni 30 nayo Ubufaransa bwa kane buronka imiliyoni 28.
Urakoze Alexandre Niyunge ku kuri makuru nkino waduteguriye nino ngaha duce dusozerera amakuru twe twabateguriye kuri uno wa mbere. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri nshimire na bagenzi banje bafashije kuyegeranya ndabifurize kuranirwa mu byo murimwo naho ubutaha.